Mwande nyakumvi iza ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi bacu nikaze mu makuru twafitiye muri kano gatondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ninahazwe. Amakuru twabateguriye rero muri kano gatondo turahera kuyagezwa hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Wakoze Diane. Muri Afrika abarwanyi b'umuhari ADF barishe abasivile 11 n'abasirikare 3 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Jules Ngongo yavuze ko abo bantu biciwe mu gitero cyabereye mu gisagara cya Ndalia kiri mu ntara ya Ituri. Yavuze kandi ko igisirikare cishe abarwanyi ba ADF 4 muri uko gutanga mu mitwe kandi ko bagikurikirana abo bagavye ico gitero. Igisagara cya Ndalia kiri hafi ku birometero 100 uvuye ku murwa mukuru w'iyo ntara ya Ituri Bunia. Inyuma y'agahengwe kari kamaze ukwezi, umuhari ADF warongeye kugaba ibitero mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ryavuze ko umuhari wishe abantu 168 mu buseruko bwa Kongo mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020. Abo barimwo abakenyezi 108 hamwe n'abana 15. Muri Leta Zunze za Amerika wahoze ari Perezida Donald Trump asa n'uwahawe itike yo gusubira ku rubuga rwa politike inyuma yaho Sena ya Amerika imwe jeje. Uwo yahoze ari Perezida yavuze ko ataho araja muri politike, ariko Trump ntiyatomoye nimba azokongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu 2024. Yongeye avuga ko igihe cyo kugira Amerika igihugu gikomeye ubugira kandi ariho kigitangura. Yavuze ko mu mezi ari imbere azobwira Abanyamerika imigambi y'urugendo rwiwe muri kazoza. Muri Amerika kandi bitigiri by'abantu bashasha bandura umugira wa COVID-19 byaragabanutse bija munsi y'100 ku munsi mu minsi heze, ariko abategetsi mu gisaga cy'amagara y'abantu baragabisha ko akiri urugendo kugira icyo kiza gitururuzwe. Amerika niyo ifise abishwe n'uwo mugera benshi ku isi hamwe n'abawanduye ugereranije n'ibindi bihugu. Kaminuza Johns Hopkins ikurikiranira hafi iby'ico kiza ivuga ko mu kwezi kw'12 handuye abarenga 200,000 buri munsi kandi biyongereye gushika ku 250,000 ku munsi mu kwezi kwa mbere. Ariko ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu icyo gitigiri cyaragabanutse gishika ku 100,000 ku munsi. Abajeje umutekano muri Myanmar bararashe abanyagihugu bari mu myiyerekano ejo ku munsi w'Imana, mu gihe iyo myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare yinjiye mu ndwi ya gatatu. Igitigiri cy'aboba barahasize ubuzima nticyavuzwe kandi na leta yahisemo kwinumira. Abasirikare bari barungitswe ahari urugomero rw'umuyagankuba hariko harabera imyiyerekano muri leta ya Kachin mu buraruko bw'icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana. Imyiyerekano ibandanya mu gihe akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi kabandanya gukaza amategeko y'igihugu inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa Aung San Suu Kyi. Abarwanyi bo muri Siriya bashikiwe na Leta Zunze za Amerika SDF barahaye leta ya Iraq abarwanyi hafi 100 bahoze mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Umutegetsi uwo muhari atashimye ku izina ryiwe rigaragara yavuze ko abarwanyi batanzwe mu ndwi heze ku rubibe Siriya ihana na Iraq. Yavuze kandi ko abo barwanyi batanzwe ari abanya Iraq bari bafungiwe mu makambi yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Umuhari SDF w'abakirde uvuga ko ufise abarwanyi ba ISIS barenga 10,000 barimwo abanyamahanga hafi 2,000 benshi bafashwe mu rugamba ko mu 2019 rwari rurongowe na Leta Zunze za Amerika kuri uyo muhari mu buseruko bwa Siriya.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio ya Chovewa akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Incamake y'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye ubu naho mu gihugu cy'u Burundi inama y'umutekano mu ntara ya Gitega yafashe ingingo yo gufuta bimwe mu bituro by'amapikipiki byo ku murwa mukuru w'iyo ntara. Amakinga yunguruza abantu n'ibintu nayo ntiyemerewe kandi kurenga mu gisagara hagati.
Kumakinga inama yasanze yuko amakinga atoshika mu gisagara hagati. Hago shika nibibanda bitanu bikurikiranye n'abapiri.
Uyu ni Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega umurwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abegwa n'izo ngingo zitandukanye ku ruhande rwabo basaba ko zovanwaho, basigura ko zitaborohereza kandi zizobahombesha cyane. Muraza kumva handi hato hakurya mu Burundi mu Rwanda leta y'ico gihugu itangaza ko yatanguye gahunda yo gucandaga ikiza cha COVID ya 19 navyo twari bateguriye. Tunabafitiye n'amakuru agezeho mu gisata imikino na sport mugume hagufi ya maradio yanyu kugira ngo ibi byose bibize kubacika. Nongere ndabahikaze bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho leta itangaza ko yatanguye gahunda yo gucandaga ikiza cha COVID ya 19. Mu butumwa bugufi ubushikiranganje bujejwe vy'amagara y'abantu bwarabucishije ku rubuga rwabo rwa Twitter bwatangaje ko gucandaga kwatanguriye mu mirwi y'abashobora kwandura vyoroshe barimwo abakorera mu gisata c'ubuvuzi n'abakurikiranira hagufi abarwayi b'ikiza cha corona ku munsi ku munsi. Muri ubwo butumwa butatomoye igitigiri c'abacandaje mu mwanya wa mbere ubwo bushikiranganje bwavuze ko ari igikorwa cakozwe hifashishijwe incancho zemewe n'ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu OMS zabonetse ari nkenya cane. Iki gikorwa ca mbere kizokurikirwa n'umugambi wagutse wo gucandaga igitigiri kinini hakoreshejwe inkingo zizoboneka muri uku kwezi bice mu mugambi wo gukwiragiza incancho ku isi witwa COVAX. Hamwe n'incancho zizotangwa n'ikigo c'umuryango w'umwe bwa Afrika kijeje gukwiragiza imiti. Nta makuru arenze kuri hano ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda buratangaza amaze kwandura umugera wa corona muri ico gihugu barenga 17,200. Muri abo abarenga 14,400 baramaze gukira, 14 nabo ni ndembe nk'uko ibiharuro biva mu babijejwe bivyerekana. Hagati aho tukivuga ku vya kino kiza cha COVID ya 19 mu gihugu cy'u Rwanda guhera mu kwezi kuza kwa gatatu ibiribwa bihabwa impunzi zahungiye muri ico gihugu bizogabanuka ku rugero rwa 60%. Amashami yitaye impunzi avuga ko iki kiza cahungabanije amikoro yayo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Baganira n'ijwi rya Amerika bashinze kwita ku mpunzi mu Rwanda bemeje amakuru y'igabanuka ry'ibiribwa ku mpunzi ku gipimo cya 60%. N'icyemezo kimaze iminsi mike kimenyeshejwe impunzi. Madame Emery Fredenberg uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda PAMU yavuze ko abaterankunga bagabanyije imfashanyo batangaga ahanini ni muri ibi bihisi yose ihanganye n'icyorezo COVID-19. Yavuze ko habonetse ibindi bibazo bikomeye bisaba ko abaterankunga bagira icyo babikoraho. Fredenberg yemera ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo kizagorana ku mpunzi ariko ko bakiri kubiganiraho n'ibihugu nterankunga. Tuzi ko ishyirwa mu bikorwa by'iki cyemezo kigabanuka ry'ibiribwa kizagorana cyane ku mpunzi, ari nayo mpamvu turi kugerageza gushakisha uburyo bwo kuzira icyuho cy'iryo gabanuka. Ndatekereza ko icyo ari ikintu tuzakomeza kugerageza mu gukusanya inkunga kuko twabonye ko bizaba ingorabahizi ku mpunzi by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo COVID-19. Ariko nanone inkunga zakomeje kuba ikibazo muri ibi bihe kubera abaterankunga bacu benshi bagize ibindi bibazo byihutirwa hirya no hino ku isi, ari nayo mpamvu inkunga zagabanutse cyane ugereranije n'indi myaka. Ubusanzwe impunzi zagenerwaga amafaranga 2,600 yo kugura ibiribwa buri kwezi, nk'uko bigaragara kuri iri gabanyuka rya 60% bazajya bahabwa amafaranga 340. Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri ministeri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu Rwanda, yavuga ko iri gabanuka ridateje impungenge cyane kuko izindi serivisi impunzi zigenerwa zizaguma uko ziri.
Ntabwo biduteye impungenge cyane kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu haba harimo ibintu byinshi, ubuvuzi, harimo amashuri, harimo isuku n'isukura, icumbi, ndetse noneho nayo mafaranga yo kurya. Ariko icyagabanutse ni amafaranga yo kurya, ibindi birahari nta kibazo bifite, ku buryo twumva ko guhungabana ntabwo ari cyane. Cyane cyane ko tuzi ko mu mpunzi abenshi atariyo mafaranga babeshejeho yonyine.
Ijwi rya Amerika iganira n'impunzi mu Rwanda yasanze zizi amakuru y'igabanuka ry'amafunguro zigenerwa buri kwezi, ariko nta n'umwe waruzi igipimo byagabanutseho. Bwana Jean Bosco ukwibishatse uyobora inkambi y'amahama mu burasirazuba bw'u Rwanda icumbikiye impunzi z'abarundi 150,000, avuga ko iri gabanuka ribabaje cyane.
Igabanuka ku mpunzi ubundi rirababaje cyane kuko tuvuye aho tutari turi, kuko ubundi twaronka make abaho urebye ku muntu uko ategerezwa kubaho ku munsi ku kwezi ku 160,000. Rero urumva bamaze gukuramo nta gihe gifite gisigaje. Tukasaba amakungu, tugasaba leta ikigo cyatwakiye yuko bakurikiza ibifunze ku buryo kuko abantu bapfa n'inzara kuko ntaho bari barimo. Iko nabivuze
uko ibishatse n'abanyanabwa na Utamuriza Seruhuha, impunzi y'umunyekongo iba mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ntabwo avuga ngo niba 2,300 bitahaza umuntu umwe, naho reka nabyo bikaba bigiye kugabanuka byanga bikunda, haba harimo ingaruka y'inzara. Urukumva muri bitatu kuvuga ngo bizagutunge ni hatari, mbese ni ukuvuga ngo muri makeya ingorane zizaba hazaga ari nyinshi cyane, n'ubundi ntabwo byatugaga umuntu ngo bihaze.
Uretse kuba byemejwe ko igabanuka ry'ibiribwa bigenerwa impunzi ku butaka bw'u Rwanda rizatangirana n'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, ababishinzwe ntibazi igihe rizarangirira. Icyakora bakomeza gushishikariza impunzi ko zayoboka gahunda zo kwigira zikiteza imbere zigana ibigo by'imari biciriritse, impunzi zikavuga ko nabyo bigoranye.
Umuntu wese akwiye kuraba ingene yokwigira mu gushakisha ubuzima, ariko rero umuntu ashaka afite ahavuye. Nk'ubu n'ibintu bije bisa n'uko bitunguye abantu, bamwe bari barafashe utudeni bigerezwa kuriha, ari abandi nta gishoro cyangwa nta mutahe bari bafite wo kugira icyo batangiriraho. Urumva yuko nta muntu avunika agira hasi, ariko utagira aho uva urasenyuka.
Ni ukuvuga ngo kwigira ubundi cyadufashaga n'ubundi twajyaga mu matsinda. Ni ukuvuga ngo rero niba twajyaga mu matsinda ntibikunde, nabyo ugasanga ari gupfundikanya, none nabyo bikaba bigabanutse. Ni ingorane zikomeye cyane.
Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi yemeza ko bazakomeza kugirana ibiganiro n'ibihugu nterankunga kuko ngo naby'ubukungu bwabyo bwarahungabanywe. Yizeza ko igihe byatinda hari izindi gahunda za leta zizakomeza gufasha impunzi.
Nabo aho bari mu bihugu byabo ubukungu ntago buhagaze neza, ubwo bakareba niba atari ikibazo gikomeye hari byo ushobora kugabanya ubundi buzima bugakomeza. N'ibyo tubamo mu biganiro kandi turakomeza gutekereza yuko bitazatinda, ariko binatinze nta kibazo bityatwara kubera ko dufite ubundi buryo twashyizeho kugira ngo impunzi zishobore kwibeshaho neza zikifasha.
Uretse iri gabanuka ry'ibiribwa ribayeho, abishinzwe bemeza ko gahunda y'imirire mbonezamikurire, kwita ku bababaye kurusha abandi no kugaburira abana mu mashuri mu nkambi, ndetse no kwita ku banyarwanda batahuka mu mezi 3 ya mbere bizakomeza uko bisanzwe. Nubwo u Rwanda rusaba impunzi gushakisha uko ziteza imbere, ruriributsa ko umuti urambye n'uko haboneka amahuri impunzi zigasubira mu bihugu byazo. Icyemezo cy'igabanuka ry'ibiribwa kirareba impunzi ziba mu nkambi zose uko ari 6. Dushingiye ku mibare yemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, zose hamwe zirasaga 130,000. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanabiciye ku masonga nkitangura, inama y'umutekano mu ntara ya Gitega yarayifashe ingingo yo gufuta bimwe mu bituro by'amapikipiki byo mu gisagara cya Gitega. Kuva ubu kandi nta makinga yunguruza abantu yemerewe kwinjira mu gisagara hagati. Gerard Nibigira, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega, avuga ko ari ukugabanya amasanganya akunda kuva ku makinga n'akajagari kibonekeza ku bituro by'amapikipiki. Hino nkuru Ijwi rya Amerika ryateguye riciye ku bakunzi bayo mu Burundi, murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri iyo nama, Gerard Nibigira, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega, yagirishije amunguruza abantu mu miduga ku mapikipiki no ku makinga abakora uwo mwuga barabwiwe ibituro by'amapikipiki bishasha birekuriwe n'amategeko
ituro cya mbere yari imbere y'ishuri ry'ibikorwa bya leta ETP ituro cya kabiri ni kuri plaza ituro cya gatatu yari mu Magarama ku Cyumba ituro cya kane ni ku ibarabara haruguru ya Sasa ituro cya gatanu ni kuri parking ya kera urabona ko ari muri Dwiri ahandi hari amapikipiki arushaho muri Dwiri ituro cya gatanu parking ya kera iza Bujumbura icya gatandatu ku ibarabara rya mbere ryo mu Giswahili ubwiduri ku isoko nkuru ya Gitega hari amaparkingi y'amapikipiki yavuyeho ahari ibituro bibiri ni ukuvuga haruguru yadandarizwa umuceri hakaba no ku isoko ya Gitega nyene hari yadandarizwa inkoko parkingi icyenda tatu muri isanze ubwicumbi ku ishure lesirondere ubwicumi na rimwe imbere ya hopital regional y'Igitega ubwicumi na kabiri ku masanganzira hari haruguru imbere y'amagareri
Jean Nibigira yarongeye amenyesha abunguruza abantu ku makinga ko babujijwe kwinjira mu gisagara hagati kiretse bazanye ibidandazwa n'amakara ariko imbaho n'ibindi bizibira byarabara batari kuriwe kwitwara ku makinga
inama yasanze yuko amakinga atoshika mu gisagara hagati atoshika ni bibanza bitanu bikurikiranye n'ababyeyi ugambere amakinga azobavuye kuri barabara z'Ubujumbura ntazorenga kuri paruwase Magara ibarabara ry'Isonga riri ari baza Mutana amakinga ntazorenga kuri Ipeji ibarabara rya Ngozi amakinga ntazorenga kuri sitasiyo kwa Porinari ku ibarabara rya Muyinga amakinga ntazorenga kuri Dodani y'Ipedaga Kotye ku ibarabara risa ku rutonde amakinga ntazorenga rya Zone
abunguruza abantu n'imiduga mu gisagara cya Gitega bahawe ukwezi kumwe ko gusiga imiduga ibara riyaranga n'impapuro bijanye kuko bahora bakora mu buryo budahuye n'amategeko
imiduga mito mito cy'amafaranga kuvuga amataxi voiture zitegereza gusigwa kugira ngo ingenzi zizimenye kandi zikorere mu mategeko twasanze ngaho Igitega hari amataxi voiture menshi mugabo akora mu kajagari atanasize ingenzi ze ibafita nta taxi nini yo kandi zuzuye ubu rero imodoka yose igomba kudandazwa nta taxi voiture itegerezwa gusigwa kandi kugira ngo imenyekane arondere n'impapuro bijanye n'ako kazi hasabwe ko hotangwa ikiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo izo modoka zizobe zatsinze aho ni guhera iyi tariki twamenyesheje ko ibi biri
abunguruza abantu ku makinga bakiriye nabi iyo ngingo yo kubabuza kwinjira mu gisagara bunguruza abantu bakavuga ko bizotuma mikoro yabo agabanuka ku rugero runini cyane
rero n'umuntu umutangi simero mutoro ibintu
Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Munamatari w'intara ya Gitega avuga ko izo ngingo ari ntabanduka kandi ko inama y'umutekano mu ntara yayifashe kuneza umutekano wo mu ibarabara no kugira ngo bakure akajagari kari kamaze iminsi kibonekeza mu bituro by'abunguruza abantu mu gisagara cya Gitega.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira amakuru avugwa mu gisata cya sport yahereye mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda ejo wundi kwa gatandatu yanyagiwe ibitego 4-1 n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien muri Tunisia. Ni mu mukino ubanza w'intera ya gatatu mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Muri uyu mukino wabereye mu mujyi wa Sfax muri Tunisia, ikipe ya AS Kigali yararushijwe mu buryo budasubirwaho, ndetse n'umukinnyi Muhagire Hakizimana yerekwa ikarita y'umutuku nyuma yo guhabwa amakarita abiri y'umuhondo, bisobanuye ko uyu musore atazagaragara mu mukino wo kwishyura. Nyuma yo gukubitwa igishangari cy'ibitego bine ikipe ya AS Kigali irasabwa gukora iyo bwabaga mu kino wo kwishyura uzabera hano Kigali mu mpera z'iki cyumweru igashaka ibitego bitatu kubusa kugira ngo ishobore kwinjira mu kicyo cy'amatsinda bamwe mu basesengura iby'umupira amaguru basanga AS Kigali ubwo bushobozi ntabwo ifite ahubwo ngira mu kitarebye neza ishobora no gutsindirwa ku kibuga cyayo tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze iminsi 3 mu mujyi wa Monastir muri Tunisia aho yitegura imikino yo gushakisha itike kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani u Rwanda rurimo kwitabira iyi mikino mu rwego rwo kwitoza kuko iyo tike ruyifite nk'igihugu kizakirira irushanwa mu ikipe y'u Rwanda gumuka ni mwiza kandi nyiteguro ni ntamakemwa kumve Ernest Ntaganda ushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abakinnyi umunsi ku wundi
nyiteguro yagenze neza rwose kundi iyo ntago twavuga ko dufite ikibazo icyo cyose ibyo twadukeneye twarabihawe n'abakinnyi bose urabona ko bameze neza bashyize hamwe baraganira ibyo bagomba gukora barabiganiraho ugomba gukosora undi akabimubwira bitandukanye n'uko byari bimeze kwezi kwa 11
mu rwego rwo koroherezwa urugendo iyi kipe y'igihugu ya basketball yashyiriweho indege yihariye yo kujyana abakinnyi muri Tunisia no kuzabagarura
twahawe indege na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo twirinde ibibazo byavuka mu nzira murabizi ko ubundi kugira ngo ugere muri Tunisia hari inzira nyinshi umuntu ashobora kunyuramo babanza kunyura muri Turukiya bakaza kugaruka ku mugabane wa Afurika ibyo byose mu kugira ngo bwirindwe leta yabitekerejeho umukuru w'igihugu yabitekerejeho aravuga ati dufate indege tugende uburyo duhita tugera muri Tunisia nta handi hantu tunyuze
u Rwanda ruherereye mu itsinda rya kane hamwe na Nigeria Mali na Sudani y'Epfo ejo bundi kwa gatatu u Rwanda ruzahura na Mali kwa kane rukine na Nigeria hanyuma ruzasoreze kuri Sudani y'Epfo kwa gatanu amakipe 20 niyo arimo guhatanira imyanya 16 yo kuzitabira Afrobasket izabera mu Rwanda aya makipe agabanyije mu matsinda 5 buri tsinda rikagira amakipe 4 amatsinda 3 agiye guhatanira mu mujyi wa Monastir muri Tunisia andi matsinda 2 akaba agiye gukinira mu mujyi wa Yaounde muri Cameroon nyuma y'amajonjoro ya mbere yabaye umwaka ushize amakipe 5 ari kwisonga mu matsinda yayo ni Tunisia Senegal, Cote d'Ivoire, Nigeria na Misiri naho amakipe 5 ari ku myanya ya nyuma mu matsinda aherereyemo ni Madagascar, Mozambique, Guinea-Conakry, u Rwanda na Maroc. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakoze mu Burundi naho urukino rwari rukomeye cyane hagati y'imirwi y'Igitega mu higano ry'umupira w'amaguru rwaraye rurangiye musonga ati itsinze Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku busa muri basketball naho urunani naho rwatsinzwe n'umurwi wa Lesipo ruguma mu kibanza ca mbere by'imfata kibanza Desire Hatungimana ibi byose yabidutunganirije
Iriganwa rya basketball kuno Imana yarabandanije aho mugwi w'urunani utashoboye kubyifatamwe neza mu rukino rwahuza n'umugwi wa Lesipo aho Lesipo wabatsinze ku manota 76-58 ariko nticabujiye uko uwo mugwi w'urunani ugumana ikibanza cya mbere umumenyereza w'umugwi wa Lesipo amenyeshe uko urwo rukino bari bagwiteguriye ari nacyo gituma byakunze bagatana intsinzi
intsinzi kiranye n'umunezero cyane gose ko twayiteguriye cyane intsinzi y'urukino rw'urunani twari twari mu rwego uri organize cyane ku maposte yose uri rapporteur c'est effectivement ariko ntibyatumije ko dukora gukora kwa mpesha shoot gukora mu mabloke cyane ko niyo yari ke yacu
Aaron Kagabo amenyereza umugwi w'urunani amenyesha yuko mu ijambo rimwe barushijwe umugwi wiwe ivyo rwateguye byose atana kimwe cyagiye mu ngiro
ba dutanguye phase retour ba gatsinzwe to twarushijwe aba les équipes bari bafite determination de plus nubwo na matire byo nita matire de 3 points cyangwa matire baturushije rwego runani twaje komeye mu mashuri mu matire de 3 points a mi-distance cyo twakibuze gose twashowe kugutira ngo twinjize n'ikindi nuko cyo nita abantu bakina hagati les intérieurs twashowe kugifatamo neza muri rusangi les équipes yaturushije
naho rero urunani rwatsinzwe rwagumanye ikibanza cya mbere kinyifata kibanza mu zindi nkino zabaye umugwi wa Muzinga watsinze Jimkana ku manota 77-61 Kerne nayo yirahira Egrenoye mu kwitsinda ku manota 42-41 mu gihe umugwi wa Gazelle mu bigeme watsinze Gladiators basanzwe bahiganwa cyane ku manota 58-48
umupira w'amaguru naho kuri no w'Imana urukino rwari rwitezwe
zisanzwe kusumba izindi mu ikora ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'urukino rwahuza imigwi ibiri ikomeye cyane mu ntara ya Gitega aho Flambeau du Centre yakira umugwi wa Musongati. Umugwi wa Flambeau du Centre rero warusanzwe ufite ikibanza cya mbere waratsinzwe rero na Musongati igitsindo kimwe ku busa mu ntara ya Gitega aho iyo migwi isanzwe ikomoka. Ikibuga cyari cyakubise kiruzura abakunzi b'umupira w'amaguru bari benshi cyane aba Musongati rero bakaba batashe ari akamwemwe ntangere. Umumenyereza wa Musongati akamenyesha yuko iganwa litarahera kandi ku kibanza cya mbere bigishoboka ko bagifata
na bintu birebire twasumije Frambo twasubije temperament yagumye iri rikaho ishampiona iracyari nyashasha kuva mu ndwi heze ama equipe ari mbese atakarije mva ko course kuri premier place iracyari totalement ouverte bizo se twacyabire kuri we kuva ko ni objectif jaba jana bi hotkin na match chaque match na final kugira ngo tubanze twasubira kushikutoshka kuri objectif ala fadi champion.
Muzindi nkino zabaye muri gihe cy'igano mpira maguru mu Burundi Les Elefants banganije na Interstar igitsindo kimwe ku kindi. Burundi Sport Dynamique itsindwa na Bujumbura City ibitsindo bibiri ku busa. Royal FC yatsindwa na Atletico Olympique itsindo kimwe ku busa. Aigle Noir itsinda Bumamuro kimwe ku busa nyene. Message Ngozi itsinda Mugu ya Muzinga uri mu kibanza cya nyuma ibitsindo bibiri ku busa. Nayo Vitality iruka gutsindika batsinze umugwi wa Olympic Star w'Imuyinga ibitsindo bitatu ku busa mu gihe Rukinzo yanganije na Kayanza United ubusa ku bundi. Muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugeza kuri no w'Imana Flambeau du Centre naho yatsinzwe iracane mu kibanza cya mbere kuko umugwi wakurikira ari wa Rukinzo nawe nyene utashobora kuronka insinzi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku ijambo ry'intangamarara ibashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuwa mbere wa gatatu wa buri kwezi kwa kabiri abanyamerika bazirikana abayobozi babo mu gihe cyashize bizihiza umunsi wahariwe perezida. Uwo munsi muri iki gihe wizihizwa hazirikana abaperezida bose ubundi wari warahariwe George Washington, perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uwari urangaje abandi mbere mu ntambara y'impinduramatwara akanaba umukuru w'igihugu wa mbere, George Washington yari akunzwe cyane. Yahoze afatwa kandi n'ubu aracyafatwa nk'umubyeyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ku ruhande rumwe biterwa n'uko yari umugaba w'ingabo ushimirwa kuba yarafashije leta zari mu bukoloni kwigaranzura igisirikare cyari gikomeye kurusha ibindi by'icyo gihe, ariko kandi yanakomereje kuguha isura hazaza h'umwanya wa perezida atanga urugero rwiza ku bazajya muri uwo mwanya nyuma ye. Washington yizeraga ko hakenewe gushyira mu gaciro hagati y'uko perezida agira imbaraga zihagije kugira ngo abashe kuyobora neza igihugu, ariko kandi ntagire ububasha bw'ikirenga bugendeye ku rugero rw'ubutegetsi bwa cyami. Nyuma yo kugira impungenge ko aramutse apfuye akiri ku butegetsi abantu babifata nk'aho perezida abereyeho gutegeka ubuzima bwe bwose, Washington yahise yegura akimara kuyobora manda ebyiri. Uretse perezida umwe Franklin Delano Roosevelt wategetse manda enye, abandi bose bakurikije urugero rwa Washington rwo kutarenza manda ebyiri. Mu mwaka w'1951 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ivugururwa ku nshuro ya 22 ku itegeko nshinga rya Amerika rigena ko perezida atagomba kurenza manda ebyiri. Perezida Washington yagize uruhare runini mu guha umurongo umwanya w'ubuperezida. Yashyizeho amahame remezo mu nzego zose zirimo ingufu za politiki, imigenzereze ya gisirikare ndetse na politiki y'ubukungu. Ntibitangaje rero ko ubuhereye mu 1800 umwaka umwe nyuma y'urupfu rwe, isabukuru ya George Washington ariyo tariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri wahindutse umunsi wizihizwa hirya no hino mu gihugu gishya yari amaze gufasha mu ihangwa. Iyizihizwa ry'umunsi wahariwe ba perezida rihesha agaciro abo bayobozi bose bagize umuhate n'ukwiyemeza kujya muri izo nshingano zikomeye kurusha izindi bakayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byiza n'ibibi. Rimwe mu ibaruwa yandikiye inshuti ye George Washington yagize ati, ibibonwa na bose kandi byishimirwa kurusha ibindi, urumuri rw'agatangaza ruzengurutse ibiro biruta ibindi, kuri njye ibyo byose ntacyo bivuze kirenze urumuri rushobora kugaragarira mu mbaraga rufite zo kuzanira abantu umunezero.
Akaba ari no kuri iryo jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duce dusozerera ibiganiro n'amakuru bya mbere twa twafitiye muri kano gatondo Kuri mikro marikume na Joe Diane ni nahazwe Fasil Gebehu niwe geranije amajwi yacu yose kandi yakoze kwizina rya bagenzi bacu aho bari hatandukanye tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahaje turaza kongera mu masari imbere mu bindi biganiro by'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.